Yehova ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya radio inshuti ya bose, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbahekaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda gahunda z'ibirori by'ubukwe zasubukuwe nyuma y'amezi atatu zisubitswe kubera gukumira virusi ya corona, gusa hari amabwiriza mashya abigenga.
Amabwiriza hari nuko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nk'uko murubona. Cya kabiri nuko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa.
Uwo ni Pastor Emmanuel Rugambwa uyobora urusengero rw'Adventiste umunsi wa karindwi i Remera mu mujyi wa Kigali. Naho mu Burundi haravugwa izamuka ry'umubare w'abandura virusi ya corona. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Diane Nininahazwe ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Abanyagihugu 19 nibo bamenyekanye ko baguye mu bitero by'abitwaje ibirwanisho vyagabwe mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera y'ino ndwi twaraye dusozereye. Abategetsi muri ico gihugu bemeza no makuru bavuga ko mu bahitanye n'ivyo bitero harimo abanyagihugu bari banyurujwe ku munsi wa gatanu n'umurwi wa ADF ubasanze mu mirima yabo. Abandi mu babiguyemwo barimo abanyagihugu baba mu ntara ya Ituri, aho mu bucagucaga ubwuno wa Mungu umurwi wishe abasivili 10 barimo abagore n'abana. Umugwi nyeshamba za ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda wagirizwa ko kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze umaze kwica abasivile barenga 500. Tukivuga ivyo bitero ku mugabane wa Afrika, abantu indwi baraguye mu vy'umurugu w'iterabwoba Al-Shabab wagaze mu bibanza bibiri bitandukanye muri Somalia. Icahitanye benshi cagabwe mu icungararo y'umuhana w'umwe mu bategetsi bakomeye mu gisirikare ca Somalia uherereye mu gisagara citwa One Line kiri ku birometero 90 uvuye ku murwa mukuru Mogadisho. Mu baguye muri ico gitero ca mbere cahitanye 5 harimo umufasoni w'uwo mutegetsi mu vya gisirikare atari ku muhaniwe igihe cagabwa. Ni gitero cakomerekeje kandi umwana umwe w'uwo musirikare. Aha muri Amerika naho abantu bitwaje inkoho bataramenyekana barayibishe umuntu umwe bakomeretsa abarenga 10 mu gisagara ca Minneapolis giherereye muri leta ya Minnesota. Amasanamu yashizwe ahabona ku mbuga ngurukana bumenyi ico gitero kikiba yariko abantu baryamye hasi batakamba basaba gufashwa. Namasanamu yariko kandi amazu yabomaguwe amadirisha co kimwe n'imodoka zamenaguwe ibiyo. Amakuru y'icinyegeje nyuma y'ico gitero canke abo babakekwa kuba bagikoze ntaramenyekana. Gusa polisi ya Minneapolis ibicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter yemeje ico gitero ivuga ko abakomeretse aho bari mu bitaro bariko baratora kamitende. Igisagara cha Minneapolis kimaze iminsi kivugwamo uruhagarara inyuma y'urupfu rw'umwirabure George Floyd yacikanye umupolisi afise urukoba rwera amufukamye ko. Tukivuga ku vyino dosiye ya George Floyd, imyerekano y'abasaba ko ivangura rukoba n'inguvu polisi ikoresha mu banyagihugu bihagarara mu mpera zino ndwi yongeye gukazwa mu bisagara bitandukanye. Abaraye biyerekanye ku murwa mukuru Washington DC mu micungararo y'ingoro ya Perezida Donald Trump basinyuye ishusho ya Albert Pike, umwe mu bategetsi bo hambere bari bashigikiye ubucakara. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turakomeza n'amakuru tubafitiye hirya nino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arabandanya ibikorwa vyo kwiyamamariza manda yiwe ya kabiri. Ni bikorwa biriko vyitabirwa n'abantu bake ugiranije no kwiyamamaza kwa manda yiwe ya mbere. Ekipe ijeje kumufasha kwiyamamaza yarayitaye ishavu kwa nyenyesha makuru yagije kuba aribo bariko batuma kwiyamamaza kwiwe kudahurumbigwa. Brad Pascal atwara abamufasha kwiyamamaza yavuze ko amakuru yisa y'ibihuha kuvyerekeye umugera wa corona n'ugushikuza biciye mu kugagamisha isura y'imyerekano yabiyamiriza ivangura rukoba aha muri Amerika biriko bituma aboje kumushigikira batinya. Mu itangazo yasohoye yavuze ko hageze aho uwo murwi wiwe wibaza nimba ari ngombwa gukomeza gutanga impusha ku bamenyeshamakuru bamwe bamwe baza gukurikirana imyamamazo ya Perezida Donald Trump. Ku munsi wa gatandatu Trump atangura imyamamazo yari yiganze avuga ko n'imiburiburi abantu bagera ku gice cy'umumiliyoni aribo bari bamaze kugura amatike yo kuza kumwumviriza. Ibitangazamakuru bikorera mu gihugu byemeje yamara ko abaje kumwumviriza muri leta ya Oklahoma yiganjemo abanyagihugu basa nk'abashigikiye imyumvire yiwe ya politique conservateur batarenga 600,200. Izo bikaba byatumye ijambo yari gushikiriza abatashoboye kwinjira ivyo bitigiri bari barindiriye biza gukwira rivanwa ku rutonde. Leta ya Oklahoma ahatuyibutsa ko mu 2016 Trump yayironsemo amajwi atari make. Ku mugabane wa Aziya, Ubushinwa bwaraye buhagaritse urudandazwa rw'inkoko ziva muri Amerika bwongera buhagarika ihinguriro nyamerika ryitwa PepsiCo rihingura ibinyobwa n'imfungurwa. Ibiribwa byose byinjira mu Bushinwa bivuye mu ihinguriro ryitwa Tyson Food nabyo byahagaritswe muri ico gihugu. Abategetsi b'Ubushinwa bavuze ko ari ingingo bafashe mu ntumbero yo gukumira ikiza cha virusi ya corona. Ayo mahinguriro yose afatiwe ibihano avugwamo abakozi basanganye ubwandu bwa virusi ya corona. Mu gisagara cha Pekin aho ari hambavu yabo bakozi abandi bantu 20 ejo kwa Mungu batowe ku mugera wa COVID ya 19.
Urakoze Diane kutugezaho ayo makuru. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi aho leta yarayitangaje ko abantu 40 bashya banduye virusi ya corona. Imibare rusange yabanduye itangazwa n'ubutegetsi ni 144 gusa imiryango imwe iremeza ko abayo bahitanwa n'iyo ndwara ariko leta ntibabarure mu bishwe nayo. Eloge Wilikaneza yarabikurikiranye.
Padri Clovis Nishimwe cyagira cha padri mukuru wa Paruwasi ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi yafubwiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza. Amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe, abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udupfukamunwa canke masse mu Gifaransa, ikimenyetso cyo kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona. Nubwo ataharuwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu nk'ubandi ikiza cy'indwara ya COVID-19, ibinyamakuru byo mu Burundi byanditse ko yari yajyanywe mu ntango z'ukwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe by'abigenga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kandi ko yari yanduye uwo mugera. Ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri Paruwasi ya Rumonge. Padri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro bya Rumonge aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi. Kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri 6 n'imiburiburi baramaze gupimwa coronavirus. Turetse umupadiri imiryango itari mike iremeza ko abantu bayo bagwara hakagira n'abahitanwa n'ikiza cya corona ariko ntibashirwe mu bitigiri cy'abagwaye canke bahitanywe naco. Ku munsi wa gatatu w'indwi nk'urugero, umukenyezi yahora atwara igisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye Imana ariko amanukanwa i Bujumbura inyuma y'iminsi yari amaze ari ku musego. Amakuru y'ijwi ry'Amerika ryaronse n'uko yari afite ibimenyetso vy'umugera wa corona kandi n'ibitaro yarungitsweko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19. Ingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu abanyororo bane n'imiburiburi bo mu ibohoro rikuru ryaho barapfuye mu ndwi zibiri za mbere z'uku kwezi inyuma yo kuboneka ko ibimenyetso by'ikiza cya corona. Uw'ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene. Abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza baranze kumufuba biba ngombwa yuko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe. Mu nyuma bajejwe ibohero bahavuye bafata ingingo yo gushira mu kibanza ca bonyene abafungwa bafite ibimenyetso vya corona mu gihe ibinyamakuru bitari bike vyarimaze imisi vyandika ko basanga ivuriro rimwe n'abandi bagwayi harimwo n'abagwayi b'igituntu. Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imiryango itari mike ubu ibura babo bafite ibimenyetso vya corona bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo kugeza naho mu gihe cy'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya. Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha ari ukuntu abajejwe amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywa n'ico kiza. Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba. Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe. haraheze gihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru bakuru bane bigisata cyawo ni ucita magara y'abantu BMS harimo wariserukira muri ico gihugu Walter Kazadi Murombo hagati mu kwezi kwa gatanu abatari bake bakaba bavuze ko bategetse u Burundi bafashe minenerwa ikiza cha corona abakozi ba BMS natambo yo kubirukana yigeze itangwa na leta byavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganyo waje bikorwa byo kugwanya COVID-19 na cyane cyane mu gushaka kuvuga ko ari bitigiri by'umurengera abajejwa magara y'abantu bakabituvya kandi ko leta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze ingwara ku munsi wa kane naho president Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira ukwambara amagamu minwe no gushyira agafukamunwa ku munwa byakozwe na General Gabriel Nizigama umuhanuzi mwishikira mu biro bya nyakwigendera president Nkunziza yamuhereje imenyetso by'inganji y'igihugu byatumye abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ari kimenyetso gikomeye cyo kudafata minenerwe kiza cha corona president Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yagarutse kuri ico kiza na hani impanura barundi kugeza ubu kuva mu gara wa corona utanguye kuvugwa mu Burundi bitigiri bitangwa n'umushikiranganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu 144 ari bamaze kubandura 93 bakaba barakize umura muhitana mu gihe 50 bakiriko baravugwa Roger Wilika neza ijwi rya America
turacyari mu Burundi aho kuva muri iki cyumweru dutangiye ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa Ministri w'ubuzima mu Burundi Tadendi Kumana yabivugiye mu kiganiro ya abanyamakuru mu mpera z'icyumweru gishize hasaba abantu kwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubazanira kaga Desire Hatungimana
Mu kiganiro n'amenyesha makuru umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu mushikiranganje rw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose muri zo harimo kugikoka cyo gupima no kuvura umugara wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura
dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abene gihugu dushaka kubishyira mu mavuriro y'akarere kuvuzi no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abejejwe burero twabonye yuko uburyo bwabonetse mu ndwitangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abene gihugu uburyo bushobora kubapima no kubavura bitagoranye
kubijyanye n'ikibazo cy'ibikoresho ko byo babikwiye narijya bagiye gukorera mu gihugu cyose umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko ikibazo cy'ibikoresho cyatorewe umuti
uburyo tuzokoresha mu bitaro turafise amamashini bita Genexpert ni 26 murumva yuko turaje intara zose zirafise icyo cyuma ni cyuma nyabwonko rero cyo twari tubuze yari nuvuga mu kirundi biragoye yari amakatushe ni kuvuga n'ubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igitunu gupima umugera wa sida rero izo zarabonetse tuzotera ku bitaro amalaboratwari ashika 26 hagati mu gihugu ibyigisho zaba zobikora zizokorwa na UNSP guhera mu ndwiza hanyuma amareactife bazokoresha yarashize
mu gihe mu gisagara cya Bujumbura hibonekeza abantu bigize abaganga b'iyo ndwara bagakoresha imiti y'ikirundi abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaye akitura ababigenewe
ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'iyi ndwara ugasanga bariko barahubisha abene gihugu bavuga hariho abusanga bariko badanze imikaratusi hano hariya bavuga ati ibi byatsi biravura twebwe ico tubona kandi bahantu babene igihugu nuko umuntu abonye ibyemyeso twavuze viza rero boja kwa muganga ivuriro libegereye hakiri kare turaje rero biharo dufise ko 80-90% kwijana bakira tugasaba rero abene igihugu byavuje kwiyubikira cyangwa gufata ibindi tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare
mwamenya ko abantu ijana na bane ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi 75 barakize 28 baracari ko baravugwa nayo umwe akaba yaritavye imana nkuko umushikiranganje Ndikumana yabishikirije yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ngwara yavurirwa mu bitaro bya Clinique Prince Louis rwa Gasore gusa ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire Roi Halet Bumerec na Polyclinique Centrale byarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ngwara Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje mu Republika ya Demokrasi ya Kongo abatuye mu wa Bukavu bavuga ko batunguwe n'imikirize y'urubanza rwa Vital Kamerhe wahoze ari umuyobozi w'ibiro by'umukuru w'igihugu wakati imyaka 20 yo gufungwa kubuzwa uburenganzira mu bya politike ndetse n'ifatirwa ry'imyo mu mitungo ye abo babivuga biganjemo abayoboke b'ishyaka rye UNC bakaba bamagana icyo bise urubanza rwa politike Temistokle Mutijima aratubwira ibindi kuri inkuru.
Kugica munsi cyo kuri wa gatandatu nibwo urukiko rwo kumurwa mukuru Kinshasa rwahamije Vital Kamerhe ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta mu mishinga ya gahunda yiswe iminsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa President Félix Antoine Tshisekedi. Uyu wahoza kuri ibiro bya President Tshisekedi yahamwe no kunyereza amadolari ya Amerika arenga miliyoni 50 ndetse n'icyaha cya ruswa. Urukiko rukaba rwategetse ko afungwa imyaka 20 akanamburwa uburenganzira bwose bwo kongera kugira umwanya w'ubutegetsi yamamariza cyangwa asahabwa mbere y'imyaka 10 ya nyuma yo kurangiza icyo gihano n'icyemezo kitakiriwe neza na busa ku batuye umujyi wa Bukavu aho uyu Vital Kamerhe avuka anasanzwe afite abayoboke benshi ubusanzwe ibikorwa bihuza abantu benshi birabujijwe kubera icyorezo cya COVID-19 kimaze guhitana abarenga 10 muri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Epfo ariko ntibyabujije abayoboke ba UNC yabagana Kamerhe kwirara mu mihanda bamagana icyemezo cy'urukiko ahandi batwika amapine ndetse n'amabendera y'ishyaka UDPS rya Perezida Tshisekedi bashinje ubugambanyi
alituambia kama tukichagula
yeye weya tusabye ko mu gihe twatora Félix Tshisekedi tuzaba tumufashije cyane natwe turabikora twibwira ko ibintu bizagenda neza none dore Félix amujugunye mu kasho biratubabaje cyane nk'abaturage ba Kivu y'Epfo ubw'ibyo mu 2023 ntabwo tuzongera kumutora kuko ibintu dukoreye ntibidushimishije na gato ku rundi ruhande bamwe baravuga ko ari urubanza rwa politiki rwa himbwe hagamije kuvana bwana Vital Kamerhe mu ruhando rwa politiki
tuko desole
kwatunguwe rwose urabona ko abaturage bose barakaye barigaragambya kuva muri Kivu ya ruguru kugera muri Kivu y'Epfo uburasirazuba bwose n'ahandi abantu barababanye inyungu z'abaturage zirengagijwe iriya ntitwari tubyiteze twari tuzi ko agirwa umwere kubera ko nta gihamya na gito cyagaragazaga ko yanyereje ariya mafaranga
gisi alidetourne ile mahuta c'est un procès politique parce que
uriye n'urubanza rwa politiki kubera ko kuva mu ntangiriro byaragaragaraga ko rwahimbwe amaburanisha yose twarayakurikiye nta kimenyetso gifatika kimuhama icyo bagamije ni ukumwigizayo ngo atazitabira amatora ataha biragaragara niyo ntego umucamanza yari afite ubukererwe bw'amasaha arenga hafi atatu bwagaragaye mu isomwa ry'urubanza nabwo buravugwaho byinshi n'abashyigikiye umunyapolitiki wafatwaga nk'ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Tshisekedi kugeza atawe muri yombi bari bavuze ko batangira isaha 5 ariko batangira isaha 9 none bari he ikigaragara nuko hari amabwiriza bahabwaga hari akandi kaboko kinyishe inyuma y'ibi kandi icyo kagamije ni uguharabika Kivu yose muri rusange igihugu kiragana habi niba ari ukuducamo ibice bashaka ntabyo bazabona gusa turababaye cyane ku rundi ruhande ariko hakaba n'imwe mu miryango ya sosiyete sivile yashimye iki cyemezo cy'urukiko irimo na ruca umuryango wise kuharanira impinduka wo wavuze ko uru rubanza ari ikimenyetso kigaragaza ko nta ukwiye kwiyumvisha ko ari hejuru y'amategeko amakuru ijwi rya Amerika yamenye nuko kugeza mu gicuku cy'uwa gatandatu ushyira kuri iki cyumweru abashyigikiye Vital Kamerhe bari bagisakirana n'igipolisi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu ahumvikanaga urusaku rw'amasasu Icyakora kuri iki cyumweru byasaga naho ituze rigenda rigaruka nubwo hari aho byasabye ku gipolisi cyongera gutatanya dutsinda twabiganjemo insoresore n'abamotari bageragezaga guhurira ku rubuga rwitiriwe ubwigenge ndetse no ku cyicaro cy'ishyaka UNC aha mu mujyi wa Bukavu. Hagata ubutegetsi bw'intara kivuyepfo bwo mu itangazo bwasohoye burasaba abaturage gutuza bakubaha ibyemezo by'urukiko mu bwisanzure bwarwo birinda ababashora mu bikorwa bihungabanya umutekano. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tuje mu Rwanda ho nyuma y'iminsi irenga itanu leta ikomore yabifuza gusezerana imbere y'Imana ejo ku cyumweru. Abageni ba mbere bahawe iryo sezerano mu rusengero rw'abadivantiste munsi wa karindwi iremera. Abageni babwijwe rya Amerika ko banezerewe cyane nyuma y'uko bari barasubitse ubukwe bwabo kuva mu kwezi kwa gatatu. Ubwo bukwe mugenzi wacu Asumta Kaboyi yarabutashye.
Rusengero rw'abadivantiste b'umunsi wa karindwi Remera mu muhango wo gusezeranya nta baririmbyi bari bari mu rusengero nk'uko bisanzwe, gusa hari umuntu umwe waherezaga abapasiteri mikoro ndetse agashyiramo n'uturirimbo. Ni umuhango wabaye hakurikijwe amabwiriza yose leta yashyizeho mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yaba abageni, ababaherekeje ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi bose bagombaga kuba banditse ku rupapuro, hakinjira uhamagawe utari kuri lista agasubira inyuma. Abashinzwe kwinjiza abantu bagombaga kureba ko abaherekeje abageni ndetse n'abageni ubwabo bambaye agapfukamunwa, utagafite yahitaga yirukanwa. Abageni n'ababaherekeje bagombaga kubanza kwisiga umuti wabigenewe mbere yo kwinjira mu rusengero. Pasiteri Emmanuel Rugambwa uyobora itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi Iremera yabwira Ijwi rya Amerika kuba batangiye kwakira abageni cyane cyane bahereye ku bari gusezerana mu kwezi kwa gatatu n'ukwa kane. Uyu muyobozi akemeza ko bagerageje kubahiriza ibyo leta yasabye byose.
Amabwiriza ahari ni uko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nk'uko murubona. Icya kabiri ni uko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Icya gatatu ni uko bagomba kwicara mu nsengero bahanye umwanya wa metero ebyiri. Keretse nibura abageni bo birumvikana ntawe ugomba guhererekanya ibikoresho. Microphone zikoreshwa amafoto ntawemere kwegera indi keretse abageni ubwabo nibo begerana bagafatwa ifoto.
Kwikubitira basezeranye kuri iki cyumweru n'abari bafite ubukwe basubitse kubera icyorezo cya COVID-19. Umugabo ati ni umunsi twari dutegereje igihe kinini.
Twari dufite ubukwe mu kwezi kwa gatatu tariki 22 bafunze nko mu kwa gatatu nyina nka 15 aho ngaho. Ure twari tubitegereje tugize Imana tubona habayemo agahenge ko kuba twabikora.
Umurese usumba ikorera muri wanyu kwakira abantu bake.
Oya bemeye mu hoteli ntabwo ari mu mago.
Ntibyari bisanzwe kubona umugeni wambaye agapfukamunwa atagaragara ku munsi we w'ubukwe, ariko uyu mugeni utifuje ko amazina yajya ahagaragara yemeza ko ntacyo bimutwaye.
Ntacyo bitwaye kuba agapfukamunwa n'ubwirinzi. Ntacyo bidutwaye. Ikinshimishije ni uko nje gusezerana imbere y'Imana ibindi by'agapfukamunwa munwa n'ubundi bwirinzi ntacyo byambangamiraho.
Kuva leta ikomoreye amatorero n'amadini kongera gusezeranya abageni imbere y'Imana, hari amwe mu matorero avuga ko bitaraborohera kongera gusezeranya kubera umuhango usanzwe uba mu matorero menshi no muri kiliziya gatulika wo kubanza kuranga abageni. Umuhango wo kuranga abifuza gushyingiranwa ukorwa hatanga umwirondoro w'abifuza kurushinga ndetse bagasaba abumvise ayo makuru kugira icyo bavuga kuri abo bageni ngo harebwe niba nta miziro bafite. Abayobora amatorero bakibaza uko bazabyifatamo mu gihe bitarashoboka ko za kiliziya no mu matorero anyuranye abakristo bongera guhuriramo ari benshi ngo amateraniro abeho uko byari bisanzwe. Itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda bo basobanura ko ibi bitababereye inzitizi kuko baranga abageni bifashishije ikoranabuhanga.
Ikindi kandi nubwo insengero zafunze abizera tudafite ahantu duhurira, ariko dufite imbuga duhuriraho nk'abizera. Duhurira kuri za WebEx, duhurira kuri za group WhatsApp. Ikingenzi burya ni uko tuba dufite ahantu duhana amakuru. Ubu tugomba gukora mu buryo budasanzwe kuko turi mu bihe bidasanzwe. Nabo ngaho tugiye gushyingira twabashyize ku mbuga duhuriraho kwa Remera ndetse na Kigali Bayingo Church aho abageni baturuka kandi abantu babonye ko bagombaga kurangwa inshuro ya gatatu y'umushyize rero kuri groupe y'abizera iriho abizera 250 gashyiraho amafoto ye ndumva wagira icyo amuvugaho yakivuga.
Iyi gahunda ije nyuma y'aho leta yasabye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda gushyiraho uburyo bunoze bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere y'uko insengero zongera gukomorerwa zikongera gukora. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino, reka duhe umwanya mugenzi wacu Desire Hatungimana atubwire uko iyo mu Burundi yagenze.
Inyuma y'urukino rwa 29 rushirwa nyuma ngo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi y'uno mwaka wa 2020 ngo rirangire, niho umugwi wa Message Ngozi watsinda Interstar isinde 3 ku busa ucitahukana igikombe cy'uno mwaka. Karakamwemwe ntangere ku bakunzi w'uwo mugwi duhereye ku mumenyereza Jiminda Yizeye amenyesha gusa ko ikibabaje gusa ari uko Petero Nkurunzi zashinze ishuri ro message yitavye Imana tamuhaye mu minwe kino gikombe. Numva afise umunezero kubona dutwaye iki gikombe, byari higanwa ritoroshe na gatoya, ihiganwa navuga ko rikomeye. Murabona ko hari hasigaye inkino zibiri gushika ubu twari tugihanganye n'umugwi wa Musongati. Ndashimiye abakinyi banje ukuntu bakinye neza guhera ku ntango iri higanwa gushika rihere. Ndashimiye kandi n'abayobozi bacu ukuntu badushyigikiye uko amadufashe mu mugongo gushika uno munsi. Byari kuba byiza kino gikombe turonse iyo twari kugishyikiriza nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Murazi ko ariwe yararongoye ishuri rya Message ryavyaye uno mugwi, ariko murazi ibintu byadushyikiye no kuvyakira uko nyene nta kundi. Turashimiye kubona twa kino gikombe, ndibaza ahari hose kino gikombe kizomushikira.
Nafikiri kwenye yuko tutakimupa pia tutamfikiaga.
Mu rukino narwo rwahuje umugwi wa RDLD kuri kuragwanira kutamanuka mu cicaro ca kabiri, uwo mugwi warashoboye gutsinda Vitali bitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rwabereye kuri Stade Intwari Bujumbura. Umenyereza wa RDLD akaba yizera kuguma mu cicaro ca mbere.
Amahirwe ya RLB nuko tweza match zose kuko byose birashoboka mu mupira, turacyafite chance. Amahirwe turacyayafite match ayi machi sigaye yo kuwa gatatu zo kina hamwe na Kayanza United. Nibaza byose birashoboka mu mupira, amahirwe turacyayafite.
Ayo Paris Sahaba amenyereza Vitaro amenyesha ko abakinyi biwe atashaka bashize muri urwo rukino ari nacyo gituma barutsinzwe.
Ekipe ntazijya zigira ziba zigira zimanuke ziza zifite ingufu nyinshi. Ni ekipe ya mbere na ekipe za nyuma ni ekipe ziba zigoye gukina mu mpera za shampiyona. Umugwi uri kurakina uri mu Premier Division ntuzomanuka ntuzoduga. Ubunye nta kintu two turirukira, turakina abakinnyi urabona ko basa n'abadeguke, ariko tubemere yuko mu mwaka uza tuzoba tumeze neza cyane.
Mu zindi nkino zabaye kuri iyo ndwi ya 29 y'ihiganwa ry'u Burundi, Flambeau Centre yatsinze Bumamuru ibitsindo 3-2, Aigle Noir ikaba yarigishije umupira w'amaguru umugwi wa Bujumbura City mu kutsinda ibitsindo 6-2, Atletico Academy inganya na Rukinzo kimwe ku kindi. Kandi niko vyagenze hagati ya Kayanza United na Musongati icitakaza karyo gutahukana igikombe cy'uno mwaka. Olympic Star irahiye Lille mu kutsinda ibitsindo 5-1, nayo Burundi Sport Dynamique itsinda Ngozi City ibitsindo 4-2. Mu gihe rero Lelier na Ngozi City zimaze kumenya ko zizokina mu cicaro ca kabiri mu ihiganwa ry'umwaka wa 2020 rishira umwaka wa 2021, umugwi wa gatatu uzokorokera mu cicaro ca kabiri nturamenyekana, uzomenyekana ku munsi wa nyuma w'ihiganwa, bikaboneka ko RDLD ishobora kuja muri ico kibanza canke umugwi wa Bumamuru. Muri volleyball naho mu nkino zatunganijwe n'abasifuzi kugira bahakaryo abakiri bato guhagarikira inkino z'icicaro cya mbere, Amical de Sportif de Bujumbura nayo yatsindiye iryo higanwa itsinze Bisoro Volleyball Club ku maseti 3-3, nayo mu bigeme Muzinga yatsinze Gender Light Club ku maseti 3-3 nyene. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana n'abandi bagenzi bacu bamfashije kubagezaho aya makuru. Ahantu dusoreje ayo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gabehu, yemwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwirirwe amahoro n'amahirwe. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.